Turashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi muri Uganda muratwumva tankomanzi kuri FM ya Voice of Muhabura 88 n'ibice 9 ikisoro no micungararo yaho kwisi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu wa akaburungu.com adresse ya YouTube ya True Facebook Instagram na X ni VOA radio ya Trikaze mu kiganiro muri isanga cuno musi ni kiganiro mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Jodiane nini nahazwe icuno musi rero kiremesherejwe muri studio yinzwe.
Les matins se suivent se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble, ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours.
Nous courons salut les amoureux. Na karimbo ka Joe Dassin bivuga ngo ndaramukije abakundana basi umukunzi nta ofise uno musimo uri muri isanga tuza kuyaga kuvya urukundo. Joe Dassin arabitwindije mu mbi salut les amoureux. Uremera none ko kuranga umukunzi bikora canke ntuvyemera. Ikigo cyo mu Faransa Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques cerekana ko imyaka yo kubaka urugo ku bakobwa muri rusange igeze kuri 37 ku bahungu ikaba 44. Hinge gato tuduze kano karirimbo hamace tugaruka gato kuko muhinga bw'izyuma bari kwatubwira ko hariho abo tutareko turumvikana neza.
Demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tout.
Nuko rero ni Joe Dassin mu karimbo kiwe salut les amoureux. Nako ndabaza nimba wemera ko ukuranga umukunzi bikora canke utavyemera ko bikora. Turabigaruka ko muri isanga y'ino munsi ikigo cyo mu Faransa Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques cerekana ko imyaka yo kubaka urugo ku bakobwa muri rusange igeze kuri 37 ku bahungu ikaba 44. Ubu abakiri bato bubaka izabo mu myaka yegeye imbere ugeranije n'abakera bivuye kubura akazi kubakaronka kakabatwara bakibagira kubakaronka kakabatwara bakibagira iby'urukundo kumara umwanya munini mu mashure no kuba barakundanye ariko bakaja gutandukanywa n'ubuzima aho baja mu mabanga mu mahanga kurondera ico rirenza. Muri isanga y'ino munsi twatumiye umenyeshamakuru yigenga Josephine Johnson Nkunzimana aheruka gutanguza urubuga rwitwa Kanjenje. Kanjenje rero ruhurira ko abarondera abakunzi waburi mu mahanga no mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Turabigaruka ko uno munsi Josephine Johnson Nkunzimana ikaze ku jugi ya Amerika kandi wakoze kuduha kanya kugira ngo tuyage kuvya Kanjenje uri ngaho i Buruseli mu Birigi.
nda kuramukije Diane ndaramukije namwe mwese muri ko murumviriza ijwi rya America nkabanda bishije kandi namwe muri kino kigabero kugira tuze gushaka kuganira ku bijanye na kanje njura kose
ngo turakwifurije urukundo ko rugusaga mu mpande zose nimba ufise canke sinzi
ehe naraje kutubwira uvuga ko sakire nabe yuko byoza mu nzira
Ego, Jensen, nayo mvuze ko uri umumenyesha makuru yigenga ari kuranatiza ijwi ku binyamakuru bitandukanye ubutiza ijwi ryawe hehe ga Jensen.
Kuganisha ibintu byose bashaka ni ukuvuga ama studio bashaka gukora n'ama studio bafite apartment
ndumva muhinga bw'ivyuma I telefoni ya Jones itekura kunda neza Jones ahantu hagaze urashobora kuraba ingene uguma wegera aho utari kugira ngo twumve ko twumvikana neza ari wambwiye muhinga bw'izima ko tutari ko turakumva ari kubunye numve ko twumvikana uratwumvaga Jones
Ego ndo ndabumva neza ndiko ndabumva neza
ubu natwe turakumva guma ho nyene rero ego ariko tubwira ku ijwi uritiza
Ijwi ryanjye ndaritiza abasanzwe bahanisha ibintu no kuvuga amapublicite ndaritiza kandi bitaje inzamba agati kakawe aho mora nshikiriza amakuru mu kirundi cyangwa mu rurimi rw'igifaransa
uno munsi rero turi muri kanjenje tuza kuvugana ku bya kanjenje ku by'urukundo Jodasa yatanguye adufasha kwinjira avuga ngo salut les amoureux aho muri hose rero uno munsi tuvugana iby'urukundo urafise ntufise abaranga muremera ko bibaho canke bitabaho Jones arabitubwira ariko kanjenje Jones kuri kizina kanjenje kera tukiri bato hari imikino twakina tuvuga kanjenje karirangura katika nivyonye canke ni bitandukanye bindi kanjenje kubera iki
ijambo kanjenje ryanze mu gutyo oya turi kumwe n'ubusanzwe akora kuri radio Rema FM aho itseganiro nari nagitanguze nibaza ko hari mu kwezi kw'icyenda mu 2008 aho nari nsanzwe ndi umumenyesha makuru muri Rema FM mama turi kumwe na Willy Nyamitwe icyo gihe yaratwara yari mu barongoye Rema FM turiyumvira ndabarimvira ikiganiro hama turi ko turaganira ku bijyanye n'izina twese duhuriza kuri kanjenje kujya uvuga ati ndatagura kanjenje kafikanengura n'uzi uza kugwa ko ariko baba bari benshi ko n'ubundi ari umukobwa ukimwa n'abantu benshi kandi ukurushijwe n'abantu benshi ariko asasama mukagira uwucaguye ati n'uyu icyo kiganiro rero kitwa kanjenje ama nanze mu nyuma nkaba nashaka kukigarukana ariko nka groupe ya WhatsApp kandi na page ya Twitter kugira umuntu uwo ari we wese ari mu Burundi ari mu Rwanda ari muri Afrika ari Burayi ahantu hose ku isi yose umuntu azosobore guhuza n'uwundi bahuriye muri group basubira kuganira bagahuza bakubaka ibizo bibahere byiza cyane
None ga Jones urumva uravuga ngo ni uwo mukino twa tuzi nk'uko utori ikintu mugabo ni nka tombora tombora yavyaye uravuga ati ndatoye sinzi ko ntoye neza canke ntoye nabi ivyo vya kanjenje duhava tuvuga ngo abazuhurira ngaho bazoba bari muri tombora ushobora gutombora neza canke ukazotombora nabi bizogenda gute
urumva ibintu byo kuzima nawe ubizi muze hari umuririmbyi w'umurundi yitwa Big Fizz niwe yigeze kuririmba ngo mayisa ni karata kuna kupata na kukosa ngo ubuzima ni karata hariho kuronka no kutaronka urumva uzosobora kukizamo uronke cyangwa usobore kubura ni nka kurya n'uwo wakora warasinye ukibaza ngo singeso nziza ugiye kumuraba ugasanga sinarama na asingeso mbi ni nka kurya ukundana n'umukamara ni mwiza ariko ukabona ko musahuje sinarama mukava urumva bizovana n'umuntu umuntu wese aje azobazi yuko ashobora kuronkamwo nk'uko rero nk'ahandi ushobora kuza muri kanzize n'uronke muri kanzize ariko isiza nuko wowe uje kurondera ukishyiramo kuze kurondera il faut être émotionnellement libre ukaza uje kwishyiramo kuze kurondera kandi ushobora no kubura kubera hariho abantu tekesine mudahuye zima muri kanzize muhuriyemo
hama rero iyo kanjenje bigenda gute umuntu murarabe imyaka mukashakure bure tubwire ingene kanjenje bigenda kuva umuntu yashaka kujamwo gushika tora umukunzi hama agakinjura yamaze kumutora canke baragumamo bagafasha abandi tubwire ikora gute rero
urumva muri kanjenje umuntu ariyandikisha ariko nimero ya telefone itangwa na 229 nimero ya WhatsApp umuntu arashaka kwandika message akavuga ati jewe narifuza kwinjira yinjiye rero jese ndamushyira muri groupe ya WhatsApp muri iyo gupu ya WhatsApp rero harimo n'abandi muri yo gupfa wose apfuni uza kurondera ati uyu ni sawa uyu si sawa nukuvuga ko hinjiramo gusa abantu b'abaselibate ibyo zatsiano precise urasa kubura umudivorce uta ku wundi mugore wundi ibyo nibisanzwe hariho n'abadivorce bagasura ku ruhande bagore baka nawe nyine n'ubisanzwe ariko nyagira uvuga ngo ari marié par exemple ngo azoza ngo azikwinjira muri kandidate uko kandenze niyo abaselibate niyo bari kubarondera kubaka afana abifuza kujya gusambura cyangwa abandi bifuza ibindi nk'ejo nararonse umuntu anyandikira arambwiriza ukuri ati jewe nasakote ko turigumaniye gutya ariko si ukubaka rimwe na rimwe tuza turabonana tujyohegwe hamwe hama biherere ngapfa icya kandenze si uko kandi no kuza kurondera umuntu ufite intention y'uko uzakuba
none Jones hama ugaca ubimenya gute nk'ubu jewe nibere Washington DC wowe uza kumenya gute ko Diane ari marié cyangwa atari marié ndi celibate ntari celibate ndi divorce ntari divorce hari ibintu bitavugirwa ku mugaragaro uzomenya gute ko uri muri Sudan n'uri muri Afrika y'Epfo abazorinda kukwereka ati general nta nda bintu kizanje nta bague certificat mariage uzoyikura hehe kuri bo bizogenda gute kugira ngo ushishoze ayo makuru yuko yubatse cyangwa tubatse
Diane isi ni ntoya wowe una uri Washington jewe nabishatse nakurondeye neza ndashaka kumenya abo mugendana abo muvugana abo mwitarana ntishobora kubura umuntu n'umwe ashobora kuba akuzi cyangwa azi izina ryawe cyangwa ngo tureke kukurondera kuri Google ubwo n'uhinga tutaragera ko novuga nti iyo nivuze ndayigera ko yukuvuga yuko niyo ufite umuntu wese aza kugushaka kwiwe ariko tonse natwe aho tugeza mu kuraba yuko yoba yubatse gatubasa aho hariho abashaka kuducamo ariko jewe tuganiriye ndumva yatafe y'umuntu hari n'abambwira nize numva nturagira kugira mariage wewe
imbere yuko umushami kanjenje mubanza kuvugana mukagirana ibiganiro
yego je tubanza kuganira kandi urumva icyo no kugira nuko kanjenje niragira kuri nivo aho twavuga tuti reka dutume umuntu hari yaje kuverifya ko uwo muntu abaho atari catfish cyangwa ibikenebike ubwo rugero ntabwo turagira ariko tunasobora kumenya kubera abandi bantu bahaba kanjenje kwandika namaze kwandika ama message menshi mu Kirundi mu Gifaransa mbere no mu Cyongereza ariko nukuvuga ko tuzoverifya gushika kuri nivo tugera ko ariko usanzwe yubatse
turaza guca tubigaruka kutubwire ingene tuhavuga huza nimba umwashira mu ifoto wundi akagira gute urabitubwira byose ariko ari benshi base ibazo babaza turahera kuri Siriro ikaze ku ijwi rya Amerika
Muraoneza Diane
ndaho ndashima Siriro kanjenje wayumvise wengira urubatse no
nabanje kubasuhuza mu ino mutumirwa wanyu kandi mbashimira cyane kuri iyo nsanganyamatsiko mwaduhaye uyu munsi yo kuganiraho
akabazo kawe kuri kandi
natangiye mutubaza ngo ese kurangira umugeni kugira mu kibazo irafite mwatangije
twabagize umukunzi ntiturashika iby'ubugeni bibanziriza ku bukunzi nimba n'uwo mukunzi
mukunzi ariko kandi nanone ni nawe uvamo urumva ntabwo ari abakunzi gukundana bisanzwe ni ugukundana n'ubundi tekereza ko bashaka kuba babana biriya bintu birashoboka cyane ko umuntu ashobora kuba yakurangira kandi uwo akurangiye bikaba byahura cyane ko niba umuntu akurangiye umuntu akakubwira kubigaragarira amaso uko uwo muntu yitwara abasha kuhahuza n'indi mukaganira maze uwo mutumirwa ni iki ngiki ntabwo mbasha kukurura neza ngo mbyumve neza ukuntu abantu hari abantu baba bafite ingo agashobora kuba yabyinjiramo nyamara akaba yitwikiriye irindi zina cyangwa se ukundi kuntu ku buryo n'abantu bashobora kuba ari inshuti ze badashobora kuba bamumenye kuko hari abantu tujye tubona ariko ukaba utamenya niba yubatse urugo ariye cyangwa se ari singe ukibaza rero uwo muntu icyo gihe usanze ari mariye bigenda bite ikirenge nagira ngo mubaze ese hari amakupure baba barahuje bamaze igihe kigana iki batangije uwo mushinga kuko nino mu Rwanda hari ugize kubigira abyita ndangira umugeni ntabwo henshi iherezo ryaryo ko byaje kugenda hanyuma we uwo mutumirwa nansubize kuri uko tuntu
urakoze akabazo ka mbere mvuga ko yaduse benshi sinzi ko Jones azakugaruka ko yari wari wabyishuye Jones kiretse ushaka kusubira kubitomora mugaba ka kabiri ko kati hari aho abo bumaze guhuza ego
ego icya mbere no kubijyanye n'ibyo aravuze ko babasa kuba bari marie ubu yariho na application twa collapse inomero yose usizemo urabona umuntu uko yitwa n'ifoto y'ikaza ibintu byose tuzogerageza ariko uri marie ntazobari ikiyo bitakabiri nabo bazize ngo hariho bamaze guhuza ndiye nagiye ndakubwira ko ariho n'abagize mariage muri kanzenze igitangura kuri rema fm kandi barose abantu bubakana bubatse bari marie uno munsi bafite n'abana hari abantu benshi cyane ikiganiro cyakunzwe cyane abantu benshi bagasobora guhuza kandi hari benshi bahunzitse
reka tuje kuwitwa Jean Claude nawe Jean Claude kaze ku ijwi ry'Amerika
yego yego ndabumva
uherereka Jean Claude
merere muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru akarere ni Masisi
Masisi muvuga make
nayo intambara tu
ariko uno munsi ntacu reka tubaruhurire gato tuje mu y'urukundo akabazo kwa Josephine Johnson Nkunzimana kuvya kanjende canke kuvyaba kuvy'urukundo muri rusange biciye muri urubuga rwiwe ruzoza rurahuza abipfuza kuronka abakunzi
yego nagira ura rero waje kubivugaho nyine najya ako kantu kera nyine tukira abana njyaga mbona tubikora nyine tugakora kanjenje ubwo twabaga twubitse ibiganza hasi umwe dukoraho uwo kaguyeho akongera akabirindira ikiganza tugakongera akabararirimba iyo kanjenje ariko naho nikuntu nyine uyu mutumirwa yaje kubitekereza kugira ngo aze mushinga nyine kiraha kitwa kite kanjenje ariko ako nari nshaka kumubaza ese hari birashoboka ko haba harimo abahuye bakabana bigashoboka ubu tuvuge njye nibereye wende no muri Congo wende ndayibereye muri Amerika si byashoboka ko twakundana tukabana tu mbese nabihereza ingero niba hari abo wenda ababanyi bari kumwe bubakanye bari kumwe n'ubungubu
urakoze yarahije kukishura ariko candaka guhindukiriza ukundi kugira dutere imbere tuja mu tuje imbere mu kiganiro tutaje inyuma urakoze cyane Jean Claude ngaho Masisi
yego
Jonte wari wamaze kuvyishura ko ariho abamaze guhura bakanazubaka ariko nuririye ku kibazo ciwe reka mbaze uhuza gute Burundi Rwanda Amerika canke imipaka uravanga ntucagura mu guhuza bakugana barakubwiye ati je nishakira diaspora wundi ati nshaka kavukire hari yabigenda gute ni kubihugu canke uravanga vanga
ibintu biravanze kubera umurundi asobora kuvuga urumva ni groupe urabonamo nimero y'umuntu babona ifoto yiwe yashizemo wowe ukavuga ati wenda mushimye reka bariwe tuganira numva ni wowe nyine davoro witsagura ubushaka ariko itu nabonye benshi barasana inbox iwanje kugira bambwire ati jewe nshaka mu diaspora sinzi icyo bariye kuva diaspora dore abantu bakiri muri Afurika sinzi ko ari bya bindi byo kuvuga ati saka viza sakuza kunura ngaha aya ariko ikibonekeje ni uko benshi babashaka diaspora ama dia ikintu wamenya ni uko nk'abantu twebwe dusanzwe turi buraya turi amake y'urukundo kubera tudafite abantu twaronse twabarongenga iyo uba ushaka umuntu wo ngaha uramubura kuko iburaya abubaka ni bake zemaze imyaka itanu ituma na kanzenze nayitanguze le 31 May 2024 ko ariwo munsi nari nkugize imyaka itanu maze iburaya maze kuza muri mariage zitatu gusa urutanda umuntu azwi bishobora kuba yumvise mu mariage menshi ingaha angazuma ya mariage ni ikintu gitinyitse cyane gose
ni ukuvuga nta bakunzi bahari amabarabara ingene bayuzuye mu mametero na hehe aho muca hose ga Jones ni ingene muba bavuga ngo muratagatse urabura umuntu akubwira ngo bite reka tu
urumva abakuru aba bakundira gakora wambaye neza abo baruzuye abasaka juste ko mujyamana abo baruzuye abashaka byanda gutakiye hirya no hino imbura kimazi ingwiza murongo abo turabuzuye n'ukuri abo baruzuye ari kugupropoza mariage mu kintu kiri serieux tubane ni bake abakobwa bahise arakura akarindira akabura nasomye mu byo kwandisa yuko asociyo mu Faransa ivuga yuko ubu ya mariage abantu batangura kwimvira kuba patri mafeto abagore kubagabo rwatsa konta yuko kera ivyo bitaba kera umukobwa ahejeje secondaire cyagaheza university ubwo niyo yabagiye nta mukobwa muvuga asubiye miyarumbira ubu ari ku muntu hagira no kubiye ku 50 sarate
none siko kiriya kigo kiravuga kicagaruka kikavuga ngo ubu abantu bakiri bato cyane cyane muri biya bihugu byo muri Afrika biko biratera imbere babibereye muri za PhD bakagira ama maîtrise n'iki bakaja mu buzi ugasanga biragoye uwo mwanya urumva kubangikanya ibiharuro n'umugabo canke kubangikanya ibiharuro n'umugore rimwe nari muravuga ateka mba nze ngire buke harya hama ndindire ico natu kivuga kwiki kuri ibyo bintu bavuga ati harimo no kuba babanza gushaka kwiteza imbere baronka ubuzi
ego ndabyemera cyane cyane uri umuntu w'umukenyezi urya kuronka ikibanza wifuza wewe uri umukenyezi wize ni ibintu bigoye burya abantu batize bese nibo barongorwa kare ariko umuntu yagiye mu isura kiga abari occupe n'ibindi njewe je sosiye umuntu wese yumvira gukora ikindi kurumva le mariage iguma iri norme mais c'est pas une obligation urabyumva kubyize rero hariho bese batabibona uko yuko bona kwiga aho akavuga ati jewe umugabo niyo diplome abandi nabo ati reka nangure kuri diplome amuwundi nzomurondera hanyuma ariko twebwe ingorane tugirana cyane cyane ngaha aya mu bihugu bya Burayi nuko urumva umugabo munganya amahera uwo gatuduga hejuru ugasaka umurengera urumva ubona munganya amahera ubona mengo na fariko arakuzanira kiruti cy'usanzwe ufite ibyo byose wari wifuza urasara kubyiga ariko ukibagira yuko mugira urukundo rugumara urukundo kuronka umugabo umuntu akuba iruhande uri umugabo uri umugore kuronka umuntu akubaha kuronka umuntu agusimisha akuba hafi akagutegera mugasobora kugira proje ibyo byari bidoba byiza cyane ariko bidakunze urarindira naho rero tuza kurondera muri kanzenze kubera ko ushobora kuronka benshi kandi bavuye mu yingo myinshi ushobora gutaramo
hama rero muri kanjenje umuntu araje akubwira Johnny Jewe nitwa Maeva bangasha kuyunshira muri groupe murumvikanye uraravye Maeva ntari marié nta mugabo Maeva ntawe nzimbwa mfure kuvuga gucyo nta mugabo nta bag na kimwe kimwe aciyaza ucusha mu ifoto ya Maeva hama akatayidandaza akavuga ati ndeha gucyanshi ubwenge rungana gucyanizibi ni umudan ni umu ndiko mvuga kudandaza ni umushimagiza muri yo groupe canke arivuga wenyine
niwe yishimagiza niwe yigisimagiza kwa jose mba ndamuzi niwe yishimagiza ati jewe nduku nuku mezuku nifuza niki agasaba kuba meme exigeant akavuga ati jewe Maeva narize utize bikunda tubipasa
hama agacaza agacaza bigenda gutse baca batangatanganywa bose akavuga ati nduwa mbere akunze Maeva ni mundekere bacha bagenda bakabiraba
sura kubinjira bako azema namusize muri group Maeva sarondegwa nabandi bose bari muri group
hama
muri group akaza kumwandika ariko no kuvuga yuko uri nzuza muri group no kuvuga ko wemeye yuko uri bibwa kandi uje kurondegwa urashaka guhura n'umuntu ariko nubona iyo biko biraza kama kurinda uva muri etage naho uri muri Canada iyo uri ukarinda kuza kurondera wonyine ukaza kurondera nko muri Afrika ukamara amezi abiri wicaye urondera uwo muhura mutari kumara nahura ugasuna ugataha
n'amatikarazinze
kurondera urumva biba byoroshye
hamagaje Johnse Maeva uza kumenya gute ko yaronse atari ko abandanya ronka nka 15 hariho abandi batararonka kugira ngo ntatwara abo bandi
erega dia ni nkakujya nanze ndakubwiye ni hari abo ndiko ndaraba muri ino minsi ndiko ndasatira nuro nubwira umwe muri ko muraganira ni nkakujya ko uza mu kiganiro Love is Blind ukaganira n'umwe mu gatondo apreme ukaganira n'undi kumugoroka ukaganira n'undi Nuburaza muri kupi ubu kiri kurarondera
umuntu afite kuguma avugana gushika aronse ati narafagitse ndavuye muri groupe jerekane
ni turaronka baronse muri kino gihe urumva nibo igitangura ariko nitwagira baronse tuzomubwira ati okay dukinjurire rero kubera mwebwe murafatanye niko murafata amaproje yanyu tuvireho kugira abandi basasa babandanye binjira abandi basasa babandaye baronka abantu
reka twakire na Edmond ku yindi murongo wa telefone Edmond ikaze ku ijwi rya Amerika Edmond uratwumva
ndabumva neza
uherehe ga Edmond
Ndi mugihugu cha Kenya mu gisagara cha Nairobi.
Nairobi abakunzi baraboneka canke muri ko murondera muri kanjenje kwa Jones.
Nairobi nago nago nabango nago aboneka. Gusa gusa jewe anini ukuntu mboni mico nyene y'abanyafrika ukuntu tuba bateye na je ndimo tuba duteye ntabwo nimva mu mukunzo yabava mu gihugu kuri umugabane wa Afrika. Alo
tuko turakumva.
Ati ntabwo naba nifuza umukunzo ava kuri umugabane wa Afrika, niyo mpamvu nashimye gutanga nimero zanjye za telefone. Je bisanzwe jewe umuntu numva ninkunda no kuyumvamo sana umuntu yabavaga ku mugabane wa Buraya canke se muri Asia uko.
Edmo ariko twebwe uno munsi ntituriko turahuza abantu ku ijuru rya Amerika, twababwiye iki ivya kanjenje. Niwashaka Jones uraza kumurondera twamukaginze muri poste yacu kuri Facebook, muza kwibandanira ibi yago.
Sawa murakoze.
Yego, ugira umunsi mwiza.
Ego,
Jonse, tugarutse gato rero ku kungene wari kuratubwira ati umuntu arajayo akivuga ni nka kujya ugenda kurondera akazi ko ndavyumvise ukavuga nizi bi nca hariya nkora hariya mbandanya hariya no kwivuga. Hamko tubizi abakobwa b'abarundi kazi n'abanyarwanda kazi nubwo ntari ko ndabashira muri rusange n'abantu niyo batagusanze ngo bakubwiye ati nagukunze kugira ngo nde kubwira umuntu ngo jewe ndagushaka nagukunze urarifana, kenshi niko bigenda Jones. Abakobwa barandika bakivuga vya vre canke n'abahungu babasotora.
Oya, hariho abakobwa bahora bivuga rega ibintu byahindutse dia ibintu byarahindutse. Nde ndabizi kubera sinzi kwa kubera ubu yamaze igihe mba hanze, ubu nta muhungu yo bakinzana namusinye ngo sindamubwire ngo uri mwiza canke ufate. Hariho akantu bita ngo broke ice ndongo nuko brise la glace. Umuntu katangura kumubwira ati wowe mbega urabona ko wambaye saa nziza, cyangwa ukamuraba ukamwereka akanama ko nawe wasinye. Ubu ibintu byarahindutse, turi muri 2024 si vya bindi by'ababyeyi bacu barinda kubaranga ukarindira umutanta uza kumbwira ati yari hariho umusore, reka tuzoze kubaza ujye musore uko bimeze canke iwabo y'umusore nawe azoze kubaza. Eka ubu uya ni TikTok birizana abakobwa b'ubuya muri moderne, kandi n'abarundi kazi n'abanyarwanda kazi natwebwe two muri Afurika ubu twahindutse. Ndiko nibaza turempe turi moderne, uruboko kumubwira umuntu ko ari mwiza murambona amasite yo muri Nigeria beaucoup plus amapeyi ateye imbere Afrique du Sud Nigeria bagira amasi bakerekana abantu bari kubaragira mariya cyangwa bose baguma kandi uzobira benshi bavuga ati twahuriye turi rezo sosiyo, bahuye kubera WhatsApp, bahuye kubera umukobwa yasize ko ifoto nziza, bahuye kubera umukobwa yasize ko kayibe akamakiyaze keza. Urafite icyo gikwakira gusa nawe utebuka murondera nawe uri umukobwa ukigeza kwifata neza kubwira n'uwo muntu abe yatire, nawe uri umuhungu ukigeza kwifata neza kubwira nawe ube yatire. Mugasanga abakobwa umukobwa ari ubasara kubwira turi mwiza cyane mbere nagusinye itwe uri libre cyane n'ibindi bisanzwe cyane rwose. Ubu uyabi nibaza ko ari ibihe tugezemo ari umwanya tutagifise, ubu nta mwanya ukiriho wo gupfinandira. Urabyuka mu gatondo ukirukanga ku kazi ugataha muhiruka burisekeye ugasanga ubu ibintu byarahindutse nta mwanya ufise wo gufina.
Ntugenda kuvuga ngo urava urumva aho turi muri bwa buzima bwanyu ubwo ngaho mu mahanga ntituri mu Rwanda no mu Burundi kamen. Nugenda
dia iburundi no mu Rwanda se autre chose. Ibihugu bya Afrika ubarasafite wa muco wundi ariko umuco wo kuranga wamye wo kuva kera na rindi. Nge ndazi ndi Burundi kubera nakunda ibintu by'imanza, nama ndi umukobwa waba bahamagara guseriva, ndi umukobwa kerebutse cyane mu manza zose nitaba, naba ndiko ndaseriva, naba ndiko ndiruka hariya hirya ndabi biriko biragenda neza, ibiriko biragenda nabi. Nige ndamvayo atamubyeyi ambwiye ati njyewe mbega urazi ko mfite umusore urira ndetse umuhungu kandi mungana. Ariko ugasanga umubyeyi wo abamama bo baragurisha abahungu babo akaba ariwe akubwiye ati ndetse umuhungu wanjye ndakwetumira mbega mutoga.
Ariko rero sinzi mugenzi wanje ndasa abagenzi ngahanye twamye tuyaga bavuga ati abahinzi bakurangira nawe wizi hari igihe bita uba wumva umenga ntiwabigwanyiye, uba wumva umenga sigwawe nyene n'ivyo baje bafundikanya n'ibizoshika hano. None wumva ico gihe hose bakurangira kubera iki umuntu avuga ati bararangiye baragize ikariko ako kantu ntakurumva bavuga abatandukanye bati hakurangirwa wo kwirangira wewe mugahura Imana ikabikoraga Jones.
Kandi nzira nitso ibereyeho ubuyurirangira ariko bijya byo bavye navyo ni byiza kubera nuwa mu mama baya gusimba ariko ingorane je nabona nuko aranga abahungu badasobotse ugasanga umuhungu ntasobotse naho ari nyina ya mukurangi wowe ntiwa musimba kuko uyu musima wasumuronde
abo baranga bose ntibaba bashobotse
urumva ari ikintu utamukundiye ko uko wewe wavuze ati biragoye hakurangirwa wowe kwirangira hajya rinza muranga na umubyeyi yarinze avuga ati jenda afite umuntu wo kuroga nawe abarimo akabaza abari wakantu ndetse katameze neza usanga ari umuntu yite basaka gufukafuka kugira agende cyarinze usanga umwana ari umunyeshuri ariko akaba ari kijuju akaba akunda amashuri ariko akaba ari kijuju ariko akavuga ati reka dupfusa zogwa imbere
aze kugwa ku mugore rero ibyangiye mu muryango bagende kubishyira ku mukazana
namushimye ni mwiza umwe bazobyara abana beza nuwo kwa nakazobagiye mu muryango uzwi agiye bijya mu kirundi bavuga ngo agiye
ngo agiye wabo nabana
agiye aho bimbura
nuko rero abakiri batumi ko muratwumva urumva kwa gatanu n'umwanya wanyu tuba dushaka ko mubwira icyo muterereye mwebwe ibyo kuranga no kurangwa mubivuga ku iki bakurangiye ugenda washimye cyangwa ubanza ukarindira byo genda gute bo kurangira kumva ari sawa mu rukundo cyangwa muhuriye mu ibarabara uri kugura amata uri kugura isukari niwe sawa wihuriye nawe mwicaranye ku ntebe y'ishuri muzinanye muzinanye byinshi ubyumvira ku iki mudu nimero zanyu muciye kuri Facebook yacu VOA Radio yacu hama tubahamagare tuyage turi kumwe na Josephine Jones Nkunzimana umenyesha makuru yigenga ari i Buruseli mu Bubiligi akaba yatanguje urubuga rwitwa Kanjenje ruhurizwamo abashaka kuronka abakunzi Trafice Sanchez ikaze ku ijwi rya Amerika uherere ga Sanchez
mere muna ramajaruko mukarere sarindi murenge wa Rusizi
akabazo kawe kwa Jones
nge cyondabaza cyondabaza n'ubwo abigenje gutyo kigamuri ya grupe nyine ya Fredi nyine bagahurira mu bakaba bakundana bakaba bakuba ku rugo iyo bimaze gucamo nyuma yaho wenda inyungu cyangwa se inyungu wabikuramo ni iyihe se ikiguzi nyine njyewe nicyo ndi kubaza tujyamo ni ubuntu tukajyamo tugakundana nkabona nk'umukunzi tukabasha kuba ku rugo kama wenda tugiye gukora mariyaje umwana akavuga ati njyewe nshaka mariyaje ko tuzagenda kwa padiri tugasezerana ujya akavuga ati reka tubyereka tubibanire n'ubundi
urakoze reka ace akwishyura Josephine urakoze ugire umunsi mwiza yego mugabo ga Sanchez imbere yo kugenda ga Sanchez urafise canke n'ufise wewe uramufise uri kubariza abagenzi ndakwaje kubwira ubyongere ko ntiyagiriza dusambura bavuga ngo baje kurondera abakunzi ku ijwi rya Amerika ako kantu wongeye ko ufise uri kubariza abakunzi ako kantu wongeye koko uri kubariza abakunzi niko twashaka kumva kugira ngo ntiyagire uhava ashavura
Mama waracyangubwira kandi kandi ushobora kubugira nko kubaka urugo wamara kubaka urugo uwo wari witeze yuko mugiye kurushinga akakwikata nyine ugasigara uri aho ngaho ubwo n'uguhita ugarukira amaho ngaho nyine ni bya bintu byinshi
ucugaruka mu Kanjenje urakoze ubwira umunsi mwiza ego Jonse muri Kanjenje ukuramo iki mu guhuza abakunzi ngo babinjira kuranga ibigenda gute ashaka kumenya inyungu wowe ubivanamwo nk'umuhuza reka twite umuhuza
ego Diane kubera jewe nzi ingorane ziriho zo kuronka Kanjenje ntizo kugaririhishwa na n'umusore Kanjenje ni yagusa ntiyagira umuntu n'umwe ahubwo azonabeshwa ngo ndeka ndagufashe ngo kukuronderera umuntu ngo ndakwandikishe ngo hamutegeza kundiha Kanjenje izo kwa Mariya gusa basi nitwagira nka site web tukagira amaservisi ko turagurisha yandi ariko guhuza abantu kuganje bizo kwa Mariya byagusa kugira umuntu ashobore kuronka atavuze ati jewe nta mahera nari mfite none wabura n'amahera ukabura n'umukunzi byo tubigukoranire ko oya nimi buri furi uwo mukunzi twaye kumuronga utubore
wewe ohaba ohaba
ohaba zumutuka ndiko tuko muri soko familiale c'est difficile kugira ushore kuronga baba ariko arakurangira ariko bakurangira nabushaka wewe ari kubu ni uzokwitsagurira tie metre de ton de sang ukavuga ati jewe urya mukobwa na mukunzi urya muhungu na mukunzi niwe numva saka mu buzima
bwanjye jonze jacko kanugumuguma ugumugaruka kuko umuryango reka tukindire mu mizi kweri ki mu muryango wakurangira ukandi ariwo bagukunda ariwo wakonera ibyiza ga jonze
urumva usanga ari umusanzu ariko arakurangira umuhungu azi ugasanga ari nyina wowe yamutumye kujya kwa kera byagenze ariko ugasanga wewe uwo bakurangiye si ukunze ufite abantu bibaza ngo baba bakuzi wewe baba bazi uwo mushobora guhuza kandi bihe
kandi urabona ngo iyo mugiye hanze muranahinduka usanga ko babarungitse hari byinshi imigenzo yahindutse nico gituma imiryango itamenya bamwe n'abandi
urumva imigenzo kigaza guhinduka urumva ahaturi buraya abantu basaba the plus individualist uvuga amashuri yanje isakosi yanje ariko muri Afrika turacyari mu kintu cya famiye uvuga ngo umuduga wo muhira inzu y'iwacu uvuga ngo inzu yanjye wumva ko arirwa ngaho ibintu byose urabyirondera ubu umuhungu n'umukobwa ibintu byose urabyirondera kandi urinze kubira kuya nawuza ngo abiguhe gutyo oya umuntu ke urabiguhaye kandi ikindi nacyo nibuke yuko turi muri Afurika turatinya uruvuga rw'abantu turatinya n'igitsure twari tubayeho kubera ubw'abandi iburaya basa kuva no muhira wambaye neza waminisize wasizeho hotel wasize ko verni ya nyuma igezweho makiyaje izimbye cyane ukagenda gusa kuri metro ntabwo nakubwira ati wambaye neza
reka nakire Clement Hamace ndengaruka kuko nk'iki kiganiro je uri kuravuga ngo abakobwa nibo babuze abakobwa ko tutababona muri ko barabaza kanje nje meze gute kuko urumva nk'ubuje nari niteze wavuze ati abakobwa benshi mbwabo nari niteze ko uno munsi tuza kubana nabo bakabaza ibibazo muri kanjenje mbwabo bakabaza wewe wa kanjenje mbwabo urabona ko batahari turizeye ko baza kuza kubwira twumva icyo bibaza nabo twakire Clement ikaze kuri rya Amerika uherehe ga Clement
ndi mu mujyi wa Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
akabazo
hanyuma akabazo kanya shaka kumenya mbega kugira umuntu yinjire muri kanjenje bisaba iki aca ku rubuga kuri site iyahe kugira ngo zikundike yinjiremo mbega hamwe hoho umuntu amaze kwinjira ntacyo bisaba nk'ikiguzi cyangwa icyuma ashobora kwishyura kubazo kanjye nako murakoze
ako yari yakishije jonse yavuze yuko abizi ingene babaza kutagira umukunzi no kutagira amafaranga ati sino kwishyuza abatagira umukunzi mugabo reka kwishyura ako kanzi ashatse aratanga iyo nimero baca kugira umunsi mwiza ngaho muri Congo ego jonse Clement arashaka kumenya ingene abantu bashobora rero kubaronka byoroshye muri kanjenje kugira ngo binjire bagerageze amahirwe yo kuronka umukunzi
hariho inimero iri kuri WhatsApp ni numero plus 279 98 ubusa indwi ubusa gatatu ndasubiramo amajana abiri na 29 98 98 ubusa indwi ubusa gatatu iyo nimero uyanditse ko nije ndayifise ndakwishyura tukaganira nkumva icyo ushaka nkabona ubuseri ushobora kuba ufite mu gushaka kwinjira muri kanjenje hama nkatebanga ngatsinda kwinjiza muri gurupe ya kanjenje urumva ntihagiye n'amasaha atatu ariko ngo arashobora kuriha ikintu kanjenje ni iya gusa kanjenje izo kwama ari iya gusa urukundo ntirigurwa kuganze umuntu wese arakwiye
ako kantu
jonse iruhande bijya bavuga ngo pase a cote de flande au multiple visage umuntu ashoboye kubiryoherwa usubiye kuronka umuntu mwumvikana mugashobora kugira n'iyo mariage c'est encore mieux parce que mariage ni c'est la première institution divine yabaye instituwe par Dieu kandi no mu bitangaro Yezu yakoze igitangaro Yezu yakoze muri Jean de bavuga ngo Yezu yahinduye yari igitangaro kibereye muri mariage nubwo ko nawe nyine yemeye mariage yakonfirme mariage
Ariko ako kantu vuze ko urukundo rutagugwa Johnson nimba rutagugwa none ko bavuze ngo benshi bari bisakira diaspora izamu yingana ruyigi nti bariko barahuza cyane muri zoza kanjenje bica bigenda gute wumva hatari wo kwivugurutsa
ndati maze kumva nk'abakongo babiri akubwira ati jewe se shakuburaye ede yera shakumwana warugufi erega abantu abafite abantu bose bari sizemo ngo abana abana bumvisaga nti bubaka kandi nibyo kubera ama divorce menshi aba hagati y'abana bumvisaga benshi rero bakabona ibyo biba ku bandi bakibaza ko nabo nyine bishobora kuba bakaprefera kuzorongwa n'abantu baruguru narumvirije n'abandi bamama babivuga je hari umuntu yikatse kumbwira je nta muhungu wanjye n'umwe azotwara n'umukobwa wo mu gisagara ntibikunda ararahira arengo nkanjye atari wa somurongo
aya gisagara muragowe muzoca mubigenza gute
ugumba muri kanzenze biriho mariho na ega si kanzenze gusa hariho na no kuri Facebook hariho parti ushobora kuraba bamwe abakunzi hari hano ushobora kuronderamo abakunzi harama ama city ya betting ni menshi cyane aruzuye pa gushobora kuronka umuntu wese tutomi umuntu wese ariko aronka uburyohe bwiwe ariko simvuga ngo mbaka ngucubwira mfiye aje ivyo nivyo nashaka yuko abantu ntibabyihendeko urashobora no kugira umukunzi hariho abantu benshi bavuga ati je nagize Maria zinarahejeje ubico nifuza ni ukuronka umuntu dukundana tugumana kubera naragize Maria naradivorosheje ubu nosubira naho nyine nahava ndivuze akabivamo gutyo
Johnson ngundire nakire Jean Longue hama mbwahari hakabaza ukaguma kanjya ku munwa ko kubaza nimba urukundo rwishisi toto nk'ugwa kera urumva kuranga kugira iki ku hari abashobora kubaza ati urukundo rwacase rya toto rya kera turakagaruka ko kukabaza inyuma ya Jean Longue ikaze ku ijwi rya Amerika uherereye ka Jean Longue ikigara akabazo ka mugabo uvuga umenga si weekend ntikigenda neza
ndimukundira
numva umenga uri kuvuga nkaho umenga ntushwashwanutse uduzi jubwira ngo tukumve nta kundi reka tufate Marcel kundi murongo wa telefone Jean Longue turumva atari kora twumva kugira ngo duhakanya abandi Marcel ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane kandi ndabasuhuje
uherega Marcel
ego ndi Kigali mu Rwanda nk'ibisanzwe ntabwo njya nkunda guhindura ahantu mba nakomeje kubumviriza ikiganiro muri kugirana ariko nagize amatsiko iyo twavugaga umuranga iminsi yashize cyangwa se mu myaka yo hambere tuzi neza ko ari umuryango uhagurukaga nyuma akajya kurambagiza rimwe na rimwe kera bamurambagizaga umuryango wo kurambagiza umukobwa
kurambagiza ni kuresha mu kirundego nariko siguriye abatumva kurambagiza icyo bivuga mu kirundi bandanye
yego hanyuma uyu munsi social media cyangwa se rwose cyo zigira uruhare cyane mu guhuza abantu ariko ndashaka kumubaza niba ubwiyongere bwa divorce ziri hanze ahangaha bidafitanye isano nuko abantu umusore n'umukobwa ari bwa basigaye bihurira bahujwe na social media ugereranyije nuko kera umuntu yagendaga akabanza kwiga imico y'umukobwa niba abo umukobwa bakiga imico y'umuhungu deja noneho n'abakundana batabizi bakazahura nyuma ariko uyu munsi social media zikaba zaragakemuye niba bitaba aricyo gituma imibare ya divorce ari myinshi cyane nicyo ndashaka kumubaza
urakoze bwira umunsi mwiza Marcel ngaho mu Rwanda ego John Sakabazo kavuye mu Rwanda kwa Marcel
ego dia azitiga ndakubwira nibije natangure ko mvuga ni maisha ni karate ni kuna gufata na kosa urasaba kuba warize umuntu mwariganye mwaramaranye imyaka 5, 6, 10 mugikundana hageze kumugira Maria zibikanze burya abazungu mu bwenge bwabo hari ibintu kabeme ndabemerera ko je burya ndakunda bajya abantu bavuga ati reka tubane tubanze turabe daboro yuko ava Marcel parce que le mariage c'est aussi une association n'abantu babiri bagaragaza
ko
bagasira ibintu hamwe bagakorana ibintu hamwe bajya abazungu batangura kubana kenshi ntibakora bavanze parce que uwa wamenye yuko ari kinebwe navyuka adakira petit déjeuner atazi gukurisha seti, atazi gushira esime yoge yo yanaguza vya muri duce ahitegeza kuja izo ngeso dusubizite. Kesi ugenda ku muntu utike tumenye ingeso izo ngeso rero muvuge ngo ingeso ngo ya papa na mama ngo niyo y'umwana. Umwana ababyeyi baramurera ariko akagira ingeso zidasa n'ababyeyi. Hariho abana benshi baba bafite ingeso nziza gusoma ababyeyi, tukavuga ati ujya se we yahora agira ibintu yarashobotse, tugasanga umwana nawe ntiwadashobotse. Ingeso z'ababyeyi upfa kubazishyira ku bana, kandi n'abana ingeso zabo ntibazishyire ku babyeyi. Urashobora kugwa ku muntu muzima mu kubaka mwigiye mu divorce. Nicyo gituma hariho abantu gusa n'ubu baguma babona mariage ko ari ikintu cyiza, ari ikintu kizima umuntu wese yarakwiye kujyamo. Ariko rero abo bose rero baba bamaze kugira izo ngorane bakavayo, nabo nyine ntibaca biyebura. Ariko ntihagire n'umwe yibaza ngo est-ce que mari divorce ubuya ziri nyinshi kubera abantu baronderwa kuri reseaux sociaux. Erega umuntu atangura gushima umuntu, utangura gushima isura, utangura gushima ukuntu yambaye.
Amanuzenya Johnson kakabazo nakubwiye ko kaguma kambaba ku munwa akijerekeye itoto ry'urukundo rwa kera n'ugubu. Nimba utangwe gushema ku mubiri, ku mutima, umubiri umubiri no musura sho genda urabizi mwibara barapuku bakabara ku konze gatonyu kuboko cyangwa izo nzara zawe zikamererwa nabi cyangwa ugutwi kwawe ugasanga cha kintu yakunze n'iki kihara ari ku mutima wowe uraguma. None wumva nimba muri uko kuranga hashigwa imbere ubwiza amafoto ingene umuntu asa, ubunyi hari na twa filter dukora kuri Snapchat umuntu arazaga kwita ku ifoto kagira ngo ni ugwa rukundo. None wumva itoto ritariko rirajanwa n'ivyo byo mu social media nkuko bakunze kuvyibaza.
Ariko si social media aho mwahuriye n'umuntu ntiharanga uko muzokundana. Niyakujya bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa nimwe umugezi bwami, ariko ubwenge bwiyo nibwo buzoranga igihe azomarayo. Ubwiye kuba kuri kijuzu kizo kugora byose. Nico bako nibaza ngo urugo ntirurondegwa, urugo ruraharanigwa. Benshi baratwana baje guswana ngo ndahere ndigire kwa papa na mama kweri bafise impuvizo jahe. Sipa kubera mwahuriye kuri social media mutazo kubaka mutubara muguhuza mwahumbiye mu by'amafamiye mukavana. Ubu nuko la societe irahari liberte cyane abantu igwa liberte yo kudivorsa ukazo utakimukunda utakimusaka. Ariko icyambere utangura gukunda kenshi Diane utangura gukunda isura. Ego nashaka kugira accident nihagera utangura kubona yuko yamukunda urukundo nyakuri, ni ukuvuga yamukunze umutima akavuga ati naho yahiye yaretse araseka arasa isura isa nabi yagize akisida cyangwa yatsitse ukuguru mbanza yenda mukunda kubera ndamufise ku mutima. Uramukunda ntiwakunze iyo imaze yonyine afite ko arafite n'ikindi kiruta iyi
yo sur reka umwungire gato turuhuke gato nyatubumvisha akaririmbo akuki k'urukundo ka Romeo na Pacific. Hama duce tugaruka ku mirongo ni ya telefone nawe bandanye tubwire ibya Kanjenje Johnson. Tugumane ku murongo twumvirizanya kano karirimbo ni akuki k'urukundo ka Pasi hamwe na Romeo. Murantunga narisavye akuki k'urukundo ka Pacific na Romeo, ariko mu buhinga bw'ivyuma bambariye ko kadashobora kuboneka ku rutonde rwa rutegekanijwe kuri utwo turirimbo. Ariko ntaco naka anye kyamuhura keye twibaza yuko aho muri kariko karaba ahimbara mumviriza ikiganiro turi kutugirana na Josephine Jones Mpunzimana. Jones rero imyaka nayo uraraba ukavuga ngo imyaka yabinjira itangura kuri ingahe gushika kuri ingahe kugira ngo winjire mu kanjenje?
Umuntu wese ufite imyaka kuva ku myaka 18 ashobora kwinjira kubera niyo myaka yemetswe n'amategeko. Sino narimeje ko ntariho n'undi muntu yanditse ariko aravuga ibintu bijyanye n'imyaka, ariko avuga ngo ariho aze bitango aje du premier mariage aho kubera uyu bari hanze konte sociologue abantu bose bigibijanye n'imigenderanire y'abantu n'imibereho y'abantu bari hanze ko te kongu uyu umuntu ashaka kugira premier mariage zose zikanga hama ngo igituma imyaka yagiye iragabanuka imyaka ya mariage ya uyigendira duga cyane ugasanga umuntu agiye kugira mariage atevye cyane ngo kubera hagiye ngo na scolarisation kera abantu nibiga baprefera guca barongora urumva niga kujya bavuga ati nyagiye ku rugamba urumva yagumye mu irarongora umukobwa yari imyaka 23 umuhungu nawe ikaba mu myaka 32 aho byari mu myaka y'igihumbi kimwe na 1990
ni ukuvuga ku 18 hama uwimirirwa ni ngahaje nk'umutama wa 90 urashiramo muri kandrenje
Ngeri aza kumutama wa 90 azoba kibasha Diana ariko niyo abyifuza kaze muri kanje ko muri kanje n'abantu bose bashaka
urukundo hari wugwe mirigwa mu myaka
bavuga ngo 77 ariko nibaza yuko n'imyaka ijana irimo uyifitse akabona biramukundiye ari buturabe yuko bikunda
None ka Johnson ugeranije kuraba aba ibiharuro by'abakobwa babyitabira abakobwa n'abahungu nari banje bariko baritabira kurondera abakunzi cyane bitwe muri kanjenje
Nze mbona n'abahungu cyane abakobwa benshi aratsaye ni box akambwira ngo
This oprop is unterbroken
Twumva muhinga bw'ivyuma itelefone ya telefone ya Johnson itari kwiracamo bace basubira bamuturonderere mukurindira turumviriza Fernando mu karimbo kiwe Belesima
Mvuze kwa ukunda Twa kundanye Tukiri bato sana Leka mwibu tema Tugira nutu jambo Tunezezo mojima Hari kera jane Tutazwito vigana None Tore tuiko meje Urukundo ruduga sana My baby trauma Tia mumba no kutagiri ebjose Nili sangwe aobigeze chenu mpango mbabuza Aiwe kukunda chane nga ojo marika nyuma
Akaririmbo ni Belisima ka Fernando Jones aragarutse ku murongo wa telefone Jones twari ko turakubaza rero tubwira ngo abakobwa hakubikubwira bahakujamo muri kanjenje bidandaze bivuge bavuge ituma kana kayo bakunda kabaha meta ni kinivyo benshi ubunye nuva bavuga cyane bagusanga muri iwawe muri message bakakubwira ati ndonderere niko bimeze niko iri kinone bat
ego niko bimeze urabona nko umwanya gusa duheje kuvugana nimeje kuronka message zikanga 16 abari kubarumviriza abari kubambira ko baronse inomero ubunyene mu kiganiro kiko kiraba ariko murabo bose nta numwe ndabona umwe ashora kuba umukobwa ariko abandi bose n'abahungu
abahungu ni gute ni plus 257 mu Burundi cyane ni he
abahungu ndabona plus 250
mu Rwanda
plus 40
mu hajya ni
boy senkanti ni nyinshi nibaza ko nabo nyene ngira mu gihugu cy'u Rwanda urukundo ntibaroronka rwose ntibashoboro bosa gusanga bese ari imbuzi ariko icyo ni ukubwira Dia
Jones ndagusaba imbabazi
ndifuza yuko umuntu wose aza muri kanjenje kandi ijezo cya iyo umuntu wose tuko turaganira kugira ngo amwinjize muri grupe ndamubwiza ukuri ntuze ushaka 100% umuntu ari 100% parfait uwo mugore ntabaho n'uwo mugabo 100% parfait ntabaho wewe ndara n'ushikana 80 uzoba ukwize kandi ibyo bindi 20 bibuze uzobikorere kugira zobikwize akwize iryo jana wowe ushaka kuri umuntu ni umuntu buryo umugabo agirwa n'umugore kandi umugore agirwa n'umugabo baranavuga ngo n'umuntu atunga aho
umuhisha atunga aho umugore
umuhishije nibi bavuze yuko ubuye abantu bagira prize ya mariage kugira mariage ya mbere ya kabiri ya gatatu ukaza kugira ya kane ari wonse umuntu muzogumana ubuzima bwose n'ubwo wararushe nawe ku mutima no no kumubiri byansere buruse baska mira uhisa kugumuvana n'uyu fatana n'uyu ibintu byoroshye
sintu byoroshye hamanone gajonze ugerageje kuri abo bamaze guhura biciye wa mu kanjenje ubona bifatumanya ngana gute kugira ngo wa mu mayiva twavuga atari no muri groupe azoshimane n'umundi muntu wundi bagere kugwego ko kugira gajonze twese turagiye twaheje ivyacu ndateke ivarize ngiye kugira Maria Jundi na wati twabikoze vyaheze warakoze kanjenje irakabaho bimarumanya ngana gute biciye muri ivyo bintu byo guhuza abantu kugira ngo urukundo wumve ko ari gwa atari urukundo gwa rifeke bagiye barafatanganya ibidashoboka
nibaza yuko igihe nanguza kanje nje muri MFM umuntu wa mbere yagize mayaje nabonye byihuse twabimenye kare byamaze nk'ameza ane
ameza nuka uramenye umuntu muzobana umuzima bwose ga Jones
yego ariko urumva muti paretre ko ari yaragize deception wakavuga ati njewe mbonye umuntu duhuza bukebuke na bukebuke nariteguye nakuzine wazi mu rundi yuko umuntu aba yaguze intebe yaronde amahera yo kugira agire urubanza akora atagira mariage bitaguranya no confiance wewe yari muti kabaye desi akavuga ati jewe ndonse nkabona turahuze tuzasugira mariage abona abantu vraiment no vuga ngo narinzi uya urumva sinye umenyesha makuru ahari i Burundi kugira nzi ndagoma na contact nabo ariko ari abandi benshi nyuma yabo bagiye barubaka bamaranye amezi atandatu ko n'ikiganiro tutamaze imyaka myinshi nigenda hava
muri oya muri ubu unye ibi bishasha vya apana bivya bindi vy'imbere ya 2015 ibishasha vya byo muri kanjende ku rubuga rwawe rundi harabo bamaze kuvuga ngo twebwe turi muri iyo nzira yo kwigendera
oya niba tugitanga urumva nituramara n'ukwezi ariko nibaboneka nzobabwira ndifuza kuzogaruka ngaha ndababwira bina abantu bagarutse akatubwira ko baronse nanjye nzogaruka ndababwira nti ariwo abaje bagire na temonyaje mwumve yuko ari ibintu bishobora kuba bikunda
twavuze ngo abarondera cyane watubariye ko benshi bari kubarondera abadiaspora baronderwa na Heburaya Amerika Canada he barafise aho barondera cyane gusumba ahandi
oya nta uri kwarondera kugira umu diaspora nakubwira ngo zero ntaronse Canada singenda sanke nawe tuzokanira ariko benshi hariho abahungu benshi abari Buraya abahungu bangana n'abakobwa barondera ariko bari muri Afrika n'abahungu cyane barondera abakobwa bari Buraya
imyaka iri hagati ya na
imyaka ni yose nko hari gihe uzubona hari umuntu afite imyaka 50 ngatangaranira na 50 n'ubuntu haru ati nawe Buraya urahabura habona nkaba ndakomeje ko James imyaka 41 kandi nanze ngironde
urasharondera kandi wumva
ufite kandi netura kuzoronka kubera kuko wenyine biraruhisa umutima
none ga Jones
muri kwari imuka wamana inekera ku mutima
aho hantu muri ndondeza ntacura hano ba ariwe wabitanguje
jewe urukaze nanu n'ubandodra nanu mabarondera je prava bambona nk'umurangi kandi ariko nina rumwe umuntu muzima sinzoreka kumutakira nanze kubera ndabyifuza dorashaka
nuko reka tu tukwifurije yuko ni wagaruka uzotubwira ko nawe waronse tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro Jones sinzi rero akajambo kanyuma wubwira kumumvirije kano kaga kino kiganiro ca tuno munsi kuvyerekeye ivyo vy'urukundo ingene kandenze bashobora kwitwaramo neza kugira ngo basore kuronka wo mukunzi wo tekerera iki akajambo abatwumvirije
abumvirije bose nagiranda bashimire ko nabashoboye gutega amatwi kino kiganiro hama nk'aba ngira abandi bose umuntu yoba yumva ashaka kwirangira abibone ko ari ibintu biri normal cyane gusa abibone ko ari ibintu biri normal ashobore kuza kwiranga ati jewe ndiko ndarondera ntiyagire umuntu ati urukundo ndarondeye sur les réseaux sociaux ubu iyo urukundo rurashobora kuba trouver bitellement ugashobora kuronka umuntu ama ntiyagire n'umwe aza arondera umuntu ari parfait kuko abari parfait n'abari hama batekane abatari ko bararonka bibaze yuko neza ntigeze bazoba ari ko bararonka kuko ubuya avec le même divorce bariho hari gihe usanga uguye no kuwamaze kuba divorce umenye ko nawe nyene nk'uyo muntu amerika n'isobonu chance ashobore kuronka ubundi buzima mushobore kugira ubuzima bwiza
urakoze Josephine Jones Nkunzimana nibutse kurumenyesha amakuru yigenga akabatiza amajwi haba mu kugira kurangisha ibintu amapublicite no mu bindi bitandukanye watanguze urubuga rwa kanjenje ruhurizwamo abakunzi abashaka kuja muri ugo rubuga basubire kumviza kino kiganiro harimo nimero ejo nitwongera kukwikora kugira ngo uze tuyage ivy'urukundo canke ibindi bitandukanye uzoze utukundire tuyage nk'uko wabigize no munsi tukwifurize kuronka umukunzi nawe kandi ugire umunsi mwiza ngahe urusere mu bubirigi gurakoze cyane tushimire muhinga bw'ivyuma ingenieur yadufashije ku majwi hamwe na Nadia Tahabari kumwe kuri micro yari Diane Nininahazwe akarimo duhereje ko na ka Juno Kizigenza ni ibirenze